Individu itatu inyuma y'itunganywa ry'amatora kugirwa shingiro bunani amizero y'abarundi ruvuga ko hari abanywanyi bagifunzwe bazira ibikorwa byo muri ayo matora. Umushinga mateka Pia Celestin Ndikumana arongoye umugwi w'abashinga mateka burunani amizero y'abarundi avuga ko naho hari abatari bake bamaze kurekugwa hari abandi bagifunzwe.
Muri rumonge abanywanyi bacu bapfunzwe bari abanywanyi bari babaye bamwe bita bahagarikitse canke bacungera amatora mandatere abenshi bari abarekuye ubu hasigaye hapfunzwe bane muri rutana bari abarekuye abari bafashwe imbere gato y'amatora no muri kijya gihe nyine cy'amatora hanyuma mu gihugu cyose naho abantu bagiye barasemerera barabarekura ariko rero ntibisigura yuko bose barekuwe hari aho bagifunzwe nk'ibubanza harapfunzwe abantu batatu igitega hariho umwe agipfunzwe wararongoye urunana mizero y'abarundi mu gishubi imuravya hariho undi umwe agipfunzwe Bujumbura harapfunzwe babiri
uyo mushinga mateka w'urunani amizero y'abarundi avuga kandi ko hari abanywanyi baburabuzwa ku mitumba aho babaye bazira yuko baseruye ko bashigikiye gutora ya matora aherutse
mwarabonye ahitwa ku magara aho abantu b'abapfasoni basanga ku rutudandaza duto tubeshejeho imiryango aho usanga mbere n'imitahe baba bafite ari imitahe mito mito cyane ariko barababujije kudandaza ivyamwa barabirukana mwarumvise ivyabaye mu Kayanza aho abakora mu byo bita amasalon de coiffure twatuzu abantu bashobora kwimosherezamo imishatsi natwe nyine twabomaguwe turasamburwa kubera yuko ari utwa abanywanyi bacu hariho naha muri Bujumbura muri komine Mubindi aho nk'abantu nk'umusozi uriko abantu bo mu bwoko bw'abatwa cyane cyane babuzwa udukorwa twabo twa misi yose ngo koko base kwinjira mu mugambi uri ku butegetsi
Jashamanira Kida musantere wa komine Bugarama mu ntara ya Rumonge yashikirije ko abo bakenyezi badandaza mu gitaza bakuho basanzwe barangurira imirimo yabo kugira ngo ubwo budandazwa bushyirwe mu rutonde bongere basubize ku ishuri abigenewe bari bamaze igihe baheba kwiga bigira mu rwo rudandazo munani y'amizero y'abarundi barasaba abajeje intwaro kubahiriza agateka k'abanywanyi babo nk'abarundi kuri ibyo nyine mu ntirangiye buramatari w'intara ya Rumonge Juvenal Bigirimana aherekejwe n'uwurongoye umugambwe CNDD-FDD muri iyo ntara ya Rumonge bari bishikiye ahitwa ku muhuzu ahavugwa icyuka giturutse ku cyiyumviro c'abarongoye paruwasi katolika yo ku muhuzu cyo kugarukira kuri bene wabo bafunzwe bazira ibya politike muri ayo matora y'ibwirizwa nshingiro muri iyo nama buramatari wa Rumonge yatunganije aho ku muhuzu akaba yasabye abanyagihugu kuguma bafatanye mu nda mu Rumonge Christine Munezero ijwi rya Amerika.